Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika irabandanya ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu n'igenekerezo rya kane, ukwezi kwa cumi na rimwe, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Dusamiranira i Washington DC. Kuri mikro muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Uyu ukaba n'umwanya wa cya kiganiro mukunda muri Sanga, ikiganiro mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'Ijwi ry'Amerika. Ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, tubanze duhakanya mugenzi wacu Frederic Nkundi Kije adushikirize amakuru avugwa mu karere. Frederic,
urakoze. Aloise, mwiriwe neza nshuti mwese, mutaramanye ni Radio Ijwi ry'Amerika. Incamake amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH usaba leta kutitwaza ingingo yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI mu gusasira indava ikibi no kudahana ibyaha. Uyu murwi usaba leta kandi kwiheza neza igasubiramo ingingo yafashe yo guhagarika amashyirahamwe atanu yigenga no gufuta ayandi atanu. Kuri munsi wa gatanu, umukuru wa CNIDH Jean-Baptiste Baribonekeza yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru. Mugenzi wacu Roger Wirikaneza yari yahishikiye.
Mu itangazo umugwi w'igihugu wigenga ujere wateye akazi na muntu CNIDH wasohoye kuri uyu wa gatanu, uvuga ko uteye umutima uhagaze n'itituka ry'imigenderanire hagati y'u Burundi na ONU. Uwo mu gutanga akarorero k'icuka kibi kiri hagati y'igisata cya ONU kijere wateye akazi na muntu cyatewe na raporo y'abahinga bigenga yasohotse mu mpera z'ukwezi kw'icyenda uwu mwaka. Iyo raporo yamenyesha ko mu Burundi hashobora kwaduka kaga kihonyabwoko. Mu byasabwe muri iyo raporo nuko sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe CPI yokurikiranira hafi ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 hadutse indyane za politiki. Ibi byatumye leta yikura amasezerano y'i Roma ashinga imigenderanire hagati y'ibihugu na CPI. Umukuru w'umugwi CNIDH asaba leta kutikika inyuma yo kwikura muri aya masezerano mu gusasa indavu kudahana. Jean-Baptiste Baribonekeza.
Kubwa CNIDH iyo ngingo ntiyogira intumbero yo gushira uruho rw'amazi ku byaha byo gusinzikaza agateka kazi na muntu byakozwe canke bishobora gukorwa mu Burundi. Ahubwo umurwi CNIDH ubona kuva muri ayo masezerano bisigura ko ubutungane bw'u Burundi n'izindi nzego vyega zitegerezwa kubandanya kandi zigashitsa amatohoza ku byaha byose byo gusinzikaza agateka kazi na muntu byakozwe no kumenyesha ukuri, gutunganiriza no gusubiza iteka abasinzikajwe hamwe n'imiryango yabo kugira ingendo yo gusinzikaza agateka kazi na muntu iranduranwe n'imizi.
Umukuru wa CNIDH asaba inzego z'ubutungane n'izindi zijejwe gutohoza ku vyaha gukora amatohoza yigenga. Jean-Baptiste Baribonekeza ahamagarira ibihugu n'amashirahamwe gufasha ubutungane bw'u Burundi kugira buronko uburyo bukwiye bwo gukora amadosiye atandukanye. Umugwi CNIDH uremeza ko mu Burundi hakorwa ivyaha bitandukanye, ariko usanga ivyaha bikorwa atari bisaba ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe CPI itumwa ko kubigira ko amatohoza. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Perezida Pierre Nkurunziza aheje gutanga ihumure ku banyagihugu mu Kirundo bugarijwe n'inzara. Yabahumurije ababwira kwifungurwa ziriko zireganywa mu gihugu cyose, akaba yavuze ko mu kiringo c'indwi imwe imfashanyo zizoba zabashikiriye. Turi kumwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye inkuru. Mwiriwe neza Jean Bosco, abanyagihugu bakiriye gute iryo jambo ry'ihumure bashikirijwe n'umukuru w'igihugu?
Ego abanyagihugu ahegereye gushikiriza iryo jambo bakomye amashi ndetse bagenda bafite umwizero, bakaba barindiriye ko muri iyo ndwi imwe ivyo bifungurwa bizoheza bikabagira ko kugira bashobore gusubira kubaho nk'uko bari basanzwe baho. Umukuru w'igihugu ariko akaba yabamenyeje yuko izo fungurwa naho zizoza bategerezwa gufata imigenzo myiza bakavavanura n'imigenzo yo gushora ibyabo byose isanzwe ivugwa ngaho mu gabira kugira ngo bishingire ibyo kunywa inzoga bibagira kubikira kazoza.
Muri baza ko iryo jambo yabashikirije rizotuma bamwe mu Barundi bo muri iyo ntara bariko barahunga inzara bahagarika iyo ngingo yo guhunga iyo ntara?
Mu gihe ibyo mfungwa doba ari mfungwa zikwiye bakabandanya bafungura ata nkomanzi, turizera ko byoshoboka yuko abanyagihugu batabandanya guhunga ariko mu gihe zoba ari ifungwa tudashobora kubagumiza ngaho kugira bashobore kubandanya bakora kandi bizigiye no kuronka icyo bafungura buri munsi naho nyene kumbure barashobora kubandanya babira bakarondera ahandi zibandanya kuva kugira
bashobore
kuguma aho mu Kirundo.
Urakoze Jean Bosco, turagutera kamo mu kanya kari imbere.
Barakoze bagenzi bacu Frederic Nkundikije hano i Washington hamwe na Elojibirika neza na Jean Bosco Ndarurinze ku makuru bahejeje kudushikiriza. Ubu naho n'umwanya wa cha kiganiro mukunda muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri isanga. Kuva mu mwaka w'1994 Uburundi bwinjira mu ntambara, abarundi batari bake barataye izabo, bamwe bahungira mu gihugu hagati abandi hanze y'igihugu. Mu bihe by'intambara nk'ivyo canke inyuma yaho, abakenyezi, abana hamwe n'abageze mu zabukuru nibo kenshi bahura n'ingaruka mbi nyinshi, aho usanga aribo babangamirwa kuruta abandi. Iyo bahungutse barahura n'ibibazo byo kubura ibyo bafungura, iyo babibonye naho nibo usanga bafungura inyuma y'abandi bahejeje kubona yuko abandi bafunguye. Amashirahamwe rero atari make, yaba ayo mu gihugu canke amashirahamwe mpuzamakungu, yarahagurutse kugira arabe ico yofashisha abo bakenyezi. Rimwe muri ayo mashirahamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu Kere Burundi rikorera mu gihugu cy'u Burundi. Mutumire mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatanu n'umufasoni Jose Ntabahungu, arongoye igisata gifasha mu guteza imbere abakenyezi no kubashigikira mu iterambere ridakumira muri iryo shyirahamwe Kere Burundi. Bimwe rero mu byo iryo shyirahamwe rifashisha abarundi kazi ni ukubigisha kuziganya, kuguranana, kugira babashe kwibako ntibame bateza amaboko ngo bahabwe imfashanyo yama usanga ari ntica ntikize. Kuri telefone turafise umutumire rero wacu ngo twababwiye ni Jose Ntabahungu. Jose mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Turabashimiye kubona mwigoye mukaduha kanya nkaka.
Ego turabashimiye namwe.
Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, reka tubanze tubasabe mwidondore hanyuma kumbure mudushikirize muri make ivyo mujejwe muri iryo shirahamwe.
Ndahaye mwiriwe abantu bose turi kumwe muri kino kiganiro muri sanze. Jewe nkaba nitwa Jose Ntabahungu, nkaba nkora muri Care International ikorera mu Burundi. Nkabanjejwe ndongoye umugambi wo guteza imbere abakenyezi, tukaba dukorana n'abakenyezi babiri mizi, abakenyezi bato bato bo hagati mu gihugu, tukaba tubafasha mu migambi y'iterambere, tukongera tukabafasha no mu bintu by'ubumenyi kugira bamenye ibintu bijanye n'agateka kabo, ibintu bijanye n'amagara yabo, ariko kandi tukabafasha cane cane mu buryo bwo kurondera udufaranga kugira ngo biyungunganye, bashobore guteza imbere imiryango yabo, ingo zabo, bashira abana babo mu ishuri, kandi turakorana n'abashingantahe babo kuko abo bakenyezi dukorana barafise ingo, barafise abashingantahe n'abana, nabo nyene turabigisha abana bashinga ntahe kugira ngo bashigikire abafasoni babo mu bikorwa by'iterambere baba bariko barakora, kuko nkuko musanzwe mubizi hano mu Burundi wacu umukenyezi mu rugo n'umuntu umugabo wiwe umushingane wiwe atamushigikiye mu dukorwa twikwiteza imbere yo hava tacashika ko kininiya. Turagerageza rero nabone kubigisha gufashanya n'abakenyezi babo kugira ingo zabo zitere imbere kandi n'abakenyezi batere imbere, kuko twasanze abakenyezi b'abarundi kazi n'abakenyezi n'ukuri bishaka bafise inguvu n'ingoga n'ishaka ryo gukorera igihugu ishaka ryo kwirondera ibintu bya n'iterambere mbaba buragishigikira bakabura gifasha ufashije gato urabona ko baca baguruka bagatera imbere gose.
Kuva mbega tu nta ndababajije mwo bamwatanguye gukorana n'abakenyezi kuva ryari?
Twatanguye gukorana n'abakenyezi kuva mu 2006 niho twashyize mu Burundi yatanguye imbere yaho, ariko igitangura twakora ibyo no kwita les actions humanitaires. Twagiye mu bintu by'iterambere tushaduhera ku bakenyezi mu 2006, urumva turamaze imyaka 10 dukorana n'abakenyezi, dukorera mu ntara 10 ku ntara 17 z'igihugu cyacu, kandi ntara turiko turakoreramo dusha dukorera mu makomine yose. Urumva turamaze imyaka 10 dukora ibikorwa byo kuzigaya no kuguranana abakenyezi ba mbere twatanguranye. Uyu munsi barateye imbere cyane kandi barafise ibintu bifadika.
Ninacho kibazo cha kabiri nagiranda babaze kuva mutangura umwimbu umaze gushika ko umeze gute?
Nkumbure sino baha ibiharuro biri bidomye ku rutoke, ariko turafise abakenyezi benshi bamaze gusanura amazu yabo, bamaze gushira abana babo mu ishuri, bamaze kwiga gusoma no kwandika, basigaye bazi gutandukanya imbyaro, bafise urudandazwa rufadika. Bamwe baragura amamoto, abandi amamoto bakoresha taxi moto, abandi baragura amatongo bakanayiyandika ko abo abashinga ntabo babo babibemereye. Hariho n'abatanguye kwiyumvira kugura imiduga, turafite abakenyezi nka 6-8 baguze imiduga, kandi n'ukuri abona abakenyezi babiri imizi bo hagati mu gihugu, kuko nico gisata twe dukorana nabo. N'abantu batagiye mu ishuri, mugabo turabigisha gusoma no kwandika, tukabigisha kuzigana no kuguranana, tukabigisha ivyigwa sinigeno vyita mu Kirundi leadership communautaire, uburongozi, tukabigisha kwitoza, tukabigisha ingene bo kwiga kuvuga mu bandi bantu, ugasanga bari yamamaza bagatorwa ku nzego zo kuri colline
ku mutumba.
Ego n'ukuri baratera imbere gose, kandi ubunye twaratanguye no gukorana n'abigeme bo hagati mu gihugu, kuko bariko barabona abamama babo ingene biriko biragenda, nabo nyene baciye bifuza kugira amashirahamwe yo kuzigaya no kuguranana, bagaheza bakadandaza utuntu duto duto hama bagatera imbere. Hariho benshi cyane bari no mu ishuri, abana b'abakobwa baruguru bari mu mashuri, mugabo bakaja muri iyo migwi yo kuzigana no kuguranana, ugasanga niwe basigaye barihira amashuri bari umuna babo. Hari n'abari baravuye mu mashuri ugasanga basubiyeyo, hariho abariko baraheza za sogondera amashuri amashuri
yisumbuye
bari barahagaritse kubera ubukene bw'abavyeyi. N'ukuri turabona ko ivyo bikorwa ari ibikorwa biteza imbere abanyagihugu.
Mbega nk'abanyagihugu b'abakenyezi kumbure baba bari kubarumviriza muri aka kanya Ijwi rya Amerika iki kiganiro, boba bifuza imfashanyo bumvise ibyo bavuga mubashikira gute?
Twe turagenda hagati mu gihugu, tukagenda mu ntara, tukavugana n'abajejwe intwaro tukababwira yuko tuje muri yo ntari wabo tuje tuzanye umugambi uyu n'uyu n'uyu dushaka gukorana n'abakenyezi hama bagaheza bakaturarikira abantu ku mitumba tukaca tuja kuri iyo mitumba baturarikiye kw'abantu tukasigura umugambi dufise tukaca tukavuga n'abantu dukorana abaribo kuko ntidukorana n'abantu babakozi ba leta canke abantu babadandaza bakomeye dukorana n'abagore babirimizi nyene no kwita sino bita gose bantu nikora mugaba abantu babayabaye kugira tubateze imbere hama tukabasigura umugambi tukaca tubabwira tuti aba abumva banyuzwe nibitunganye mu migwi hama tukagaruka tukaraba ku iyo migwi bayitunganije tukaca dutangura kubaha inyigisho hama tukaca tuguma tugaruka kubaraba kuko aho ni nkaho tuba tuhakuye umwimbu w'imigwi ibiri canke itatu canke itanu y'abakenyezi tuzoza turagaruka kuraba tukaca rero dutangura kubaha inyigisho hama bakaca batangura kuzigana no kuguranana tukabigisha ingene babigenza tukabigisha n'imigambi y'iterambere ubunye turafise n'abakenyezi dutanguye kwigisha ingene bohingura nk'ibitegwa barima by'isoya ibiharage bakabihindura mu mafu kugira ngo bashoboye kubibika bashobora no kubidandaza kandi bimara igihe gucyo kabe nk'akanyungu ko mu muryango kukwifashisha kuko urumva nabirimizi hariho ibintu bimwe bimwe tutobigisha kuko ntitubakura ku mitumbi wabaho babaye tubafashiriza aho nyene ku mitumba mugabo tukarondera ikintu aho nyene babaye bokora kugira ngo bahaterere imbere banahateze imbere
murakoze murakoze ikiganiro ni muri sanga ku ijwi rya Amerika umutumire ni Jose Ntabahungu akora mu gisata gifasha abakenyezi mu ishyirahamwe Care International riri mu gihugu cy'u Burundi muri kiganiro nk'uko musanzwe mubizi turakira ibibazo canke ivyiyumviro vy'abanyagihugu babifuza gushikiriza inimero yacu ni 242 41 993 ndayisubiramwo 2 4 1 9 93 mudutelefonye co tubona ka nimero kanyu hanyuma tugaca twongera tukaba telefona kuri telefone turamaze kuronka abanywanyi turafise Eugene mwiriwe
neza akuri radio vada America
mudutelefonye muri he
Tirenga mugisagara cha Bujumbura.
Ego mufise ikibazo canke iciyumviro.
Ego ndaramukije mutumire ndetse n'abakozi bose ba radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Aho sini bagiye n'abarundi sinzi bari ngaha mu gicaro cy'u Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu bose ndaramukije cyane. Hanyuma nanje nagoma manje ntere intege umfase ndamubwira ati nukomeze uri bihugwa kija cyane numvise ko gifise umugambi mwiza ndaramubwire ndaramusabe yuko kumbure yoshika mu gihugu cyose kuko sinzi yuko bakorera mu gihugu cyose mu ntara hagati hamwe iyo batakorera yo mu ntara zitandukanye zose zigize igihugu ndamusabe yuko yoshika yo hama akabandanya ndabako arakiteka ku gihugu hanyuma ndaramubaze nago ndamubaze ikibazo rero mbega mwoba mukorana na leta canke hamwe mudakorana na leta ho babuze kugira ngo mukorane na leta ko ico numva ari igikorwa ciza cane kandi ari ikintu kiza n'iterambere ku gihugu cacu c'u Burundi hanyuma nce ndamubaze ikindi naco ningenererano nashaka kumubwira nko mugiye bari mu manama nagoma ndamusabe kuko hari abavyeyi usanga bamwe usanga bigisha indero mbi abana babo ndamusabe yuko yozarakebura abavyeyi bamwe bagakura bahanura abana babo mu kubakundisha igihugu kuko hariho bamwe usanga bigisha abana babo gukunda igihugu mbere ugasanga bashyiramo umutima w'akazikira ko kubabwira ati mwana naka ni mubi umwana ukazosanga ariko arakura adakunda igihugu adakunda n'abene cyo izo nazo gusanga bizana ingaruka mbi ku gihugu kuko Imana adakuranye indero umwana adakuranye indero umuvyeyi amuhaye biragoye kugira ngo ayironke iyo ari karakura niyo ari mwishure niyo arusanga bigoranye umwigisha karamwigisha ugasanga ugasanga biragoranye cyane ugasanga akuranye akasuzugura niyo mpamvu rero nayenda musaze kugira ngo azodaracisha mwiyo ari mu nama acisha nk'impanuro abavyeyi kugira ngo bigisha abana babo bakure bakunda igihugu. Murakoze.
Murakoze yavyumvise. Turafise kandi na Steve ku murongo wa telefone. Steve mwiriwe.
Hello.
Steve muratwumva?
Yego ndabumva, ni Impore kwije mu America.
Yego ni Impore, muhagaze he muri he?
Ndi Bujumbura mu bwiza kujya kane nimero 103.
Yego mushikirize ikibazo canke cyumviro.
Bwambere na mbere kwanza ndamije mutumire
arakumva
nkabandanya ndamutera intege kuri ico gikorwa ariko barakora n'iciza cane kiratunezera cane. Hanyuma nkongera rero nkaca ndamubaza sinzi ko baba bakorera mu gihugu cose, sinzi ko babanza kanyishura direkiti mahangaha nyene.
Bandanya hari n'uwabajije ikibazo nk'ico, nibaza ko yovyishurira hamwe. Bandanya ikindi.
Ego hama nagomba namwe nshi ndabasaba muze kumpamagara muri cha iganiro cy'umuziki nze gutasha ndabasaba inzoga mukoze cyane.
Ego murakoze.
Ego ndabarindiriye kandi ashimwe rutse ku telefone kweri mwarampeze.
Baravyumva, nibaza ko nibaronka kanya canke nibashe. Nimba tabandi bafise barashaka ku telefone dusabe mutumire wacu Jose Ntabahungu yishure aba banywanyi bacu babiri.
Murakoze cyane. Ndashimiye cyane abo banywanyi baje kubaza ibibazo. Ni ibibazo byiza kandi ndabashimiye kuba baduteye intege. Ni byiza gukora wumva ko ibyo uri kurakora hari akamaro biriko biragirira abantu kandi hariho n'ababishima. Murakoze rero ku kibazo abatumire babiri bahejeje kubaza kijyanye n'uko dukorera mu gihugu cyose. Ntidukorera mu gihugu cyose kuko ntibyoshoboka. Tugenda twagura aho dukorera buke buke, naho tugeze mu ntara cumi tugitangura twari mu ntara zine. Twatanguye mbere mu ntara zitatu hama turaja muri zine, none ubu tugeze kuri cumi. Icyo twongeye ko ni uko ubunye tugiye mu ntara imwe tuja mu makomine yose y'iyo ntara, kuko biragoye n'imigambi y'iterambere bisaba uburyo bwinshi butari n'uburyo bw'amafaranga gusa, mugabo birasaba n'uburyo bw'abantu n'umwanya. Urumva rero tugenda buke buke, kandi ndizeye ko nkumbure ntawe uzi imyaka kera international isigaje gukorera mu Burundi byoshika umunsi umwe izo ntara indi zisigaye nkumbure tukazozishikamo, kuko gushika ubu turi kuri cumi ku ntara cumi n'indwi. Ariho rero ikindi kibazo umutumire wa mbere yabajije ngo mbega tukaba dukorana na leta, sintahura neza icyo ashaka kuvuga. Ashaka kuvuga gukorana na leta, ariko iyo ukora mu gihugu ntushobora gukorera mu gihugu ata migenderanire ugirana n'intwaro, kuko twe tugiye mu ntara tukaje gukorana n'abanyagihugu. Ntitugenda mu mihana kwihamagarira abanyagihugu, turakorana n'abajejwe intwaro aho onye mu kumutumba bakaturarikira. Ariko twebwe nk'ishira hamwe mpuzamakungu, icyo novuga mu Gifaransa ONG International, ego turubaha inzego z'igihugu, tukubaha amateko y'igihugu, mugabo dukora mu bwigenge, bisigura yuko tuba dufise programme dukurikiza, tuba dufise metodoloji uburyo dukoreramo, mugabo ntidukora tutisunze amategeko y'igihugu. Rero turakorana n'intwaro mugabo mu buryo novuga turigenga, mugabo kandi turakorana n'intwaro kuko dukorera mu gihugu, dukorana n'abanyagihugu. Mbere n'abajejwe intwaro hariho ibyigwa duhora tubaha rimwe rimwe bijyanye n'iterambere, kuko nibaza ko nabo nyine bamwe baba babikeneye no kugira ngo bashore no kubandanya nabo nyine bafasha abanyagihugu. Kuko nk'amashyirahamwe y'abakenyezi ya mbere twafashije haheze nk'imyaka 10 kituguma tubafasha tubatwara abafashije tukabakurikirana imyaka 2 3 haragera igihe tukabacutsa mugabo tukaza turasubira yo kuraba ko ya migambi twasiga bariko barakora babandanya kuyikora ni byiza rero yuko aho babaye abandi bantu bahari baba babizi bafise ubumenyi kugira babandanye bakorana neza n'uvumengo cyo kibazo nuko nocishura
ego ni ego 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 bandanye
ariho n'ikindi kibazo babajije nimba n'intererano yatanze yuko dufasha ugwaruka kugira bakorane indero nziza ego cyane gose muri kehata national turafise imigambi y'ugwaruka n'imigambi y'abakenyezi kandi imigambi y'ugwaruka yavutse bivuye mu cyo nokwita evaluation kuraba ingene ibikorwa byagenze muri ayo ma programme gufasha abakenyezi nibo batubwiye bati abana bacu ugwaruka rwacu rurakeneye ibi nibi 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 hariho rero imigambi ijejwe n'ukuri ugwaruka turafise ugwaruka rw'abigeme bari mu mashuri abatari mu mashuri turafise rero n'abasore bakiri bato kuko twarabonye yuko ego turigisha abantu bakuze mugabo hariho ibintu bimwe bimusanga vyo bayari vyiza tubyigishije ugwaruka rukazoja mu myaka y'uko abantu bakuze bakuze hari ikindi kintu bafise
murakoze turafise undi munywanyi kuri telefone Justin mwiriwe muhamagaye muri he ego tubasabe mushikirize ikibazo canke intererano yanyu
ego ambere nikoza cha kubaza
ego
abwo yuko gesira kumwe
ntitubumva neza araba ingene muhagarara neza ntitubumva neza musubire mu kibazo
ego ariko ravuga yuko gesira hamwe ari cyangwa muri fara yerekeye bana bakinye duvuye kibuzuye no kugurana no kwitegeka
ego
ahanda akumbwa ndenka ireshamwe ikora mu byo bizungurane ingwane z'amafaranga kandi nimba ingwane z'amafaranga naho ico no kwita cyo intere za itango gute kugira ngo ngakate ko nakazo kambere ani mamu kabyo kagira ngo mu ntara icumi nataka kumenya kumbana urugo zo kwa kandi afite kigeze babiri ni kandi tubona ko mugi gusacu mu Burundi zeke ubugire cyangwa cyangwa bitoroshe lega ko yamutse batuma abageze intwaro kurarika naho bigora bagasanga amungo abafudo bazuruka ngo barabire nk'intamba bizimanye uko nicyo gihe cyo Burundi imeze mu kwezi
murakoze turafise na Kwizera Imana kuri telefone Kwizera Imana mwiriwe Kwizera Imana muratwumva turafise kandi uyu turamubuze ka turafise kandi Alice mwiriwe ego murakoze turifuza yuko abakenyezi canka bigeme iyo turiko turavuga ibibazo vy'abakenyezi nabo neboza baragira uruhara bakagira ico baterereye turabashimiye kandi Alice mu telefone muri he
mpagaze mu ntara ya Bujumbura
ego mufise ikibazo canke intererano
ndafise ikibazo kandi nafise n'intererano
ego mwanya nuwawe
ego ndabuka mbere na mbere ndaramugije uwo mutumire uno munsi mu kino kiganiro hama njewe narimvise ikibazo nagomba kubaza numvise yuko iryo shirahamwe Care International imaze imyaka 10 rikorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kandi numvise yuko ririko rimaze gukorera mu ntara zishika 10 kuri 17 zigize igihugu cacu c'u Burundi nashimye cyane rwose rero ukuntu nisunze ku nsiguru yatanze ukuntu bagenda bakorana n'abakenyezi mubisanzwe uri kuraraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi abakenyezi nabantu umenga barakengeretse cyane na cyane cyane abakenyezi babirimizi akeshi bikunze kuvugwa yuko badakwiye kuja habona bakwiye kuguma mu muhira bakakora udukorwa two muhira bakarindira utuntu umugabo ahava atahana twonyene nabo bakaguma mu bijanye n'amatongo yo muhira rero kuba abo bantu bariyumviye ko umukenyezi akwiye kuja ahabona hama nawe akagira icyo ashitse ko akaje mu ishyirahamwe akabona umwimbu mwiza numvise ko biga n'ibijanye n'amagara yabo sinzi nkirondoka bijanye n'amagara meza dufate ibyo ndazi yuko babibigishamo ibyo byanyoheye cyane rwose rero nagira ndamutere intege cyane rwose aho bari hose hamwe nabo bakorana kugira ngo bashishikare gukwira hagati mu gihugu cyose ndibaza nka jewe nk'intambuka mvuka mu ntara ya mwaro iryo shyirahamwe ntaririyo kuko sinari bwabyumve kuko numvise yuko akorana n'abigeme nanje ndi umwigeme sinari bwabyumve mba narabyumvise rero bashishikare kugira ngo natwebwe iwacu imwaro iryo shyirahamwe rizoshike abigeme nabo barakeneye gutera imbere kuko nabo muba barafise ibibagora mu gihe benshi batega amashi ababyeyi babo nk'abari mu mashure ariho nk'utuntu usanga umunyeshuri akenera kugura
cagagura
dusaba umubyeyi alo
ya nyarutsa cagagura
ego ugasanga ari kugura umubyeyi hano igihe umubyeyi usanga atadufise ariko ari mu ishyirahamwe ugaca usanga araturoza hanyuma ikindi kibazo nagomba ndamubaze yuko mu gihe bishitse bagashika ku mutumba kanaka nagenda mubaze yuko hariho amakomite ajijwe gukurikirana ayo mashyirahamwe aba ahari
murakoze madame Jose Ntabahungu utarishura ibi bibazo nshigikire ikibazo cya mbere cyabajijwe mbega muvuga ko mufasha mukabafasha abakenyezi kubigisha kuziganya no kuguranana umuntu yumvise ukaca yumva yuko umenga harimo iby'amafaranga murabaha amafaranga cyangwa inshigikire nk'ikibazo cya Justin mutwishurire hamwe
ego mwakoze cyane kuri icyo kibazo turakunda kuronka iki kibazo kijanye n'amafaranga twebwe metodoloji dukoresha ubuhinga dukoresha approche dukoresha nta mahera duha abanyagihugu tugitangura gukora byaranateye ingorane kuko abantu duhamagaye tukavuga ko tugiye gukora imigambi yo kuziganya no kuguranana abantu biyumvira ko tuzobaha amahera tuzobaha ingurane mugabo mwumvise neza ko byitwa kuziganya no kuguranana turabanza tukabaha inyigisho tukagira ivyigwa twebwe nyene ibyo no kwita mu gifaransa etude dukora aho muri iyo ntara turoyemwo tukaraba udukogwa duto duto dusanzwe abakenyezi bashobora gukora bakinjiza amahera hanyuma ayo mahera baronse tukaba twarabahaye inyigisho z'ingene botunganya ayo mahera bakaca baza baraziganya kundwi mwishirahamwe bashinze amahera bashoboye kuronka ari jana ramajana 2 ramajana 3 kundwi hanyuma haheze ikiringo cy'amezi 3 cyangwa 6 bakaca batangura kuguranana muri ayo mahera nyene bonyene baziganije mu ntango womengo ni ibintu bidashoboka womengo ni ibintu bigoye nabo bakenyezi baca bamera nk'abataye intege mugabo abo twatanguranye baremera barashishikara barabonye ingaruka nziza yabyo twe tuzana inyigisho tukazana ibitabo bandikamo tukazana udusandugu baziganyamo tukabaha utugufuri ubukoresho bwose buba bukenewe
utwo dusandugu utwo dusandugu batubika hehe barafise ibiro barafise ubabikira bimeze gute
nta biro baba bafise ingene tubi sinigana bivuga ni iyi approche ubu buhinga ni cigwa cyose gifise ubuhinga 9 bwo gukoresha ako gasandugu kaba gafise amagufuri 3 urufunguruzo umwe wese mu bakenyezi batatu babajijwe ugasandugu agatahana urufunguruzo harimo ayo mahera kandi aho gasandugu karakuranwa uyu munsi kagatahana uyu wundi munsi kagatahana wundi kandi nta numwe bashobora kukugurura baramutse bakuguruye bakazana mu ishirahamwe bakakugururira imbere y'abanywanyi bose ariko ubu abambere baramaze gutera imbere ubu rero turiko turabigisha ingene boja kuziganya mu ma microfinance abayegereye ngaho hafi tukabigisha ingene baja gusinya ingene baja kugura amakonte tukabibasigurira tukagenda tukavugana n'ama microfinance akaza nayo nyene akabasigurira ubu abambere naho bageze ariko nta mahera tubaha nashaka abantu bavyumve
bakoresha amahera yabo
rero bibamwe kuko twe nta mahera tubaha muga turabaha inyigisho nyinshi cyane tukabakurikirana tukabagendera tukagira ivyigwa tukabereka tuti ngaha mu ntari wanyu murashaka gukora utu ikicoshoboka ikicohaba ibintu nk'ibyo tukabaterera muri mwene ibyo bintu by'ubuhinga ariko tutabahaye amahera kuyo tubahaye amahera ntibirama ucusanga bitaramye kandi ubwo buhinga buratubuza kuha amahera umunyagihugu uramwigisha ariko ukamwereka ubuhinga ukakora ibyigwa mwiti wokora iki byogenda gutya wo bigira gutya wo bigenza gutya kandi ukamukurikirana ukamara nk'imyaka ibiri itatu mugendera mugira amanama umwigisha akubwira ibyamugoye umukosora akazote bakigenga sinzi ngira ico kibazo ndacishuye cyari ikindi kibazo babajije ngo ko ari administration iturarikira abajeje intwaro ko atangorane bitera ntangorane nimwe gushikuba biratera kuko bo bararika abanyagihugu ku mutumba bakaza ari benshi hama twe bakaca duha ijambo tukaca dusigura uwo mugambi tugasigura ubwo buhinga kandi imigwi ni twebwe dufasha kuyishiraho mwaba babajeje intwaro nibo baba bararitse kandi bararitse haza abanyagihugu hakurya baba baje nko ku isoko ngawe twebwe nk'ishirahamwe mpuzamakungu ntitwogena ngo turarike abajeje intwaro nibo bararika mugabo iyo migwi nitwe tuyishiraho nitwe tubasigurira ingene bigenda n'ibindi byose mugabo tukabikora kumugaragaro naya handi ntawo uvuga ngo abajeje intwaro baje kurarika barabandanya badutorera imigwi dukorana nabo oya n'ukuri hama amakomite Alice yabajije ikijanye n'amakomite
ucagagure
ego ikijanye n'amakomite hariho ico twita aba agent encadreur ni nk'abarongoye iyo migwi ku mitumba baba batowe nabo bagore nyene baja mu imigwi imaze kushigwaho umugwi umwe uratora uwuserukira abo rero nibo baca tuza turigisha bakaca basubira mu mugwi w'abakenyezi wabo kuja kubabwira ibyo tuba twabigishije hakaba n'igihe tubahamagara bose ayo makomite rero abayatowe ngira n'uyita amakomite ngira nje yashatse kuvuga baba batowe nabo bakenyezi nyene bari muri iyo migwi hama ikindi na choker international imaze imyaka 22 mu Burundi uwo mugambi wo gukorana n'abakenyezi niwo umaze imyaka 10 kuko care kiza yafasha impunzi abadeplace yari muri humanitaire ubu rero niho twagiye mu byiterambere numva imishino tanga rizo hama hari umuntu ngira ni yari sinye na imwaro imwaro ntituriyo imakamba ntituriyo ibururi ntituriyo mucanguzo ruyigikarusi na meri turi mu zindi ntara zose kiretse izo onye mbwa hari hayandi ma ONG international ha IRC nabo bari bururi imakamba natwe turi iyo ingozi kayanza muyinga kirundo gitega nuko bimeze
mu majya mu make novuga yuko mwagabuye intara zo gukoreramo ikiganiro ni ijwi rya ni muri isanga gica ku ijwi rya Amerika kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa Mungu umutumire uno munsi ni Jose Ntabahungu akora mu shirahamwe Care International mu Burundi turiko tuganira ku migambi bafashisha abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika turabandanya turonka aba du telefona bifuza kugira ico baterereye kuri telefone duri kumwe na Kwizerimana. Kwizerimana mwiriwe?
Mwiriwe.
Muhagaze he?
Singisagara cha Bujumbura.
Ego tubasabe mushikirize kibazo canke icyumviro cyanyu.
Murakoze cyane kandi kuramusa wo mu Kenya n'abandi.
Kwizera Imana ahantu uhagaze ntitukumva neza, araba ingenzi uhagarara neza.
Ah, n'ubwo ntibumva.
Biracikagurika ntibifashe neza, vuga twumve.
Ah, sinzi ubu nibaza ko byumvikana.
Ubu ni sawa, ubu ni sawa.
Twagera tuvuga twatangiye kutubara mutashaka mutano mu faso ni ama hari ukibazo kibiri twagira kumubaza. Numvise ko ari ishyirahamwe rikorana n'abakenyezi gusa mbwasagira kumubaze ko iterambere nibyo ni ry'umukenyezi n'abandi mbwasagira maze kumvumure naje amashyirahamwe mato mato y'ugwaruka ugwaruka rwiyigana urutiga canke rukora ibindi usanga rukurikiyemo bose yo kwiteza imbere ko nayo nkumbura atacyo boba bayafasha ko cyangwa nabo batyo bayumvira kugira ikintu bazoyafasha muri kazoza. Amubwira kabiri kugira ati mubaze ko bavuze ko amaze imyaka 10 bari muwo mugambi ngo bayakorana n'uwo mugambi niye baramaze kubona intumbero bari bihaye gushika ku myaka 10 barabona ko hari umusaruro mu izo ntara cy'imavuje bakoreramo woba ushimishije bagira mbe nibye ntambamye babona bahura nazo muwo mugambi wabo nibihe bintu babona bigenda neza cyangwa bitagenda neza. Mama murakoze kuganyuma ni kuba tere intege babandanye na cyane cyane ko n'abakenyezi bo mu Burundi nabo bashyize ku iterambere rirama nk'abandi bose. Murakoze.
Murakoze. Turafise na Inosa kuri telefone. Inosa mwiriwe? Inosa ntitwumvikanye. Patrick nawe turamufise kuri telefone. Patrick mwiriwe?
Halo. Mwiriwe.
Mwiriwe, mushikirize ikibazo cyanyu.
Jewe nagire mbaze uwo mutumire ubwa mbere manje kumushimira. Kuko uwo mugambi ni mwiza kuba bariyumviriye kuba mama bakenye basanzwe bari muri interiere batitaye kuba ari hagati mu bisagara. Hanyuma nkaba nashaka kumubaza tutije nahavuye ngira amakenga numvise bavuga ko ata mahera batanga ahubwo biyungunganya. Nkacangira tuti none ko biyungunganya bakaba abantu na cyane cyane bari hagati mu gihugu ari abakene banyuma none amahera baziganya bayaronka gute basanzwe batari mu mashyirahamwe bavuga gusa ko bababwira ngo biyegeranye bagire imigwi basanzwe batanaronka nayo bashobora gufungura ku munsi. Ego jewe abantu nagize amakenga mbona menga ahubwo abantu bashikira bakanafasha ko bo bari ba bantu basanzwe bishoboye baronka amafaranga yo gushobora kuziganya. Murakoze
Jose Ntabahungu. Ibibazo mwabyumvise tubakanya mu bishure.
Egome murakoze cyane kuri ibyo bibazo. Umutumire w'imbere yuwaherutse nagirenda mwishure yuko dukorana n'abakenyezi n'abagabo n'ugwaruka. Ego tugitangura uyu mugambi w'iterambere ry'abakenyezi n'ukuri twari tubabajwe n'ubukene abakenyezi barimo n'ihohoterwa icyo no kwita les VBG les violences faites aux femmes nico cyatumye twiyumvira gukorana n'abakenyezi mugatsiko turakorana n'abakenyezi tusha dusanga utagiye urigisha rimwe rimwe n'umugabo wiwe uwo mukenyezi naho uhava umushira no mu ngorane hanyuma tusha turatangura n'imigambi y'ugwaruka turafise ugwaruka ruri mu ishuri n'ugwaruka rutari mu ishuri rw'abahungu n'urw'abakobwa abo bose barahari muri care hariho n'umugambi witwa sisi vijana twebwe ugwaruka rurimo imisore gusa hariho n'umugambi witwa biraturaba twese uwo mugambi urimo ugwaruka ruri mu mashuri n'utari mu mashuri abahungu n'abakobwa urumva rero dukorana nabo bantu bose kamara yabajije ati mbega nk'intambamyi dukunda guhura nazo n'izihe intambamyi ya mbere niyo umutumire wa kabiri avuze ati mbega muteza gute imbere abantu b'abakene mu gihugu atamahera tubahaye hariho abandi bantu benshi iyindi migambi y'ayandi mashirahamwe yagira imigambi yo kuzigana no kuguranana igatanga ingurane ku banyagihugu iyo migambi ingorane ya mbere twe twabanje kugira muri care nuko abakenyezi twe twarashize hamwe mu migwi bumvise iyindi migambi y'abantu baje batanga amahera baca birukankayo imigwi twashizeho ikabira sambutse mugabo bagiye kwakira amahera babaha abonye bandi kenshi hari aba benshi badasubiza kandi ayo mahera ugasanga baranayajyaniyemo ugasanga mu nyuma baragarutse mu migambi ya Ker Burundi hakaba n'abandi basubije neza barabandanya neza rero nagenda mubwire ko iyo ntambamyi ya mbere abantu baba biteze amahera basanze ata amahera bagasubira inyuma mugabo ubu buhinga dukoresha twe tubyita nawe nunze niryo jambo ry'ikirundi twahaye iyi approche dukoresha abantu benshi baramaze kumenya uwo mugambi kandi barawitaba cyane kuko barabonye ko ari umugambi urama hanyuma ikindi ni umuremesha ntidukorana n'abantu bafise amahera ahubwo tubigisha ingene borondera amahera kuko ntiwogenda mu gihugu ngo uje gukorera ku mitumba mirongo ingahe ngo uha amahera abantu nta nayo woronka ahubwo batanga amahera bakorana n'abantu bake kuko ntiworonka yukwiza abantu ariko turabigisha turakora ibyigwa nk'ubu unye aba mbere twatanguranye twarabereka ingene nk'umugwi w'abakenyezi 15-20 bagenda nk'ukurimira umuntu bagenda gukora udukogwa sinigene twita mu kirundi udukogwa twaho nyene muri iyo komune yabo kuri uwo mutumba wabo bagaca amahera ayo mahera bakaja kuyifashisha bakaca baziganya ijana amajana abiri kundwi hariho nk'umuntu yafata akadeni k'2,000 umuntu n'ukuri yakideni ry'2,000 cyangwa 5 ntaba ari umuntu atunze baba ari abantu basanzwe cyane yoshobora kugendera mu ntara ahantu hari umugambi wa nawe nunze aho bawukora bazawumusigurira akaca adangaza nk'amavoka cyangwa agakota ikivi c'ibiraya akakirima akakigurisha agakuramo amahera akikena urutunu n'utundi akagura umwagazi w'impene ukazovyara akazarashora kamwe kamwe tubigisha mwene ivyo bintu hama amahera ya mbere baziganya tubereka ingene boyaca ko abantu benshi bari n'inguvu mugabo rimwe rimwe ivyiyumviro n'ivyo bitaza canke kwisuzugura akiyumvira ngo ntavyo noshobora ariko tubashize hamwe hama ikindi no musigurira nuko imigwi dushiraho les associations tuyita mu gifaransa groupe de solidarité n'imigwi yo gufashanya barashigikirana bagahanahana ibyiyumviro bagafashanya ibyo rero biratuma bagira ubumwe hagati yabo hari n'igihe mugenzi wawe akugurana ayo havuziganya hamundi munsi ukazomusubiza gucyo gucyo kandi kubera tugumana nabo nk'abo twebwe twita aba field coordinators aba aba coordinator baba muri iyo ntara nyene baguma babafasha babagendera hama umugi ukazoteba ukanaga nuko nagenda muri menshi ko tudakorana n'abantu bifise ahubwo tubigisha ingene bokoresha ubwenge n'amaboko n'amaguru ivyo Imana yabahaye byose kugira ngo barondere amafaranga benshi baricara bokora ikintu bagacudu faranga hama ukabafashe
urakoze 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 reka twakira abandi banywanyi turafise kandi Ildefonse kuri telefone Ildefonse mwiriwe mu twakuye muri he ego mushikirize icyumviro cyanyu
yewe cyumviro nari mfise wanze ndamukije nitumire
arabumva
ego ndabaramukije
ego yewe dushira mu kere international ndarishimira ko bizambe ndamuza rifise yewe rifise umukere bimiri muzi akana ngara hashimira niyo niyo migambo bakorera nyo nyo kugira ngo iteje imbere bakoresha ubwenge bwabo Imana yabahaye mugaho akana ngara ho ndi mutinde no kiki kubera kije kere yishira mu kere international bifasha ikitegere mukene dini abagabo bo nta kintu bashobora kuba bafasha n'abanyeri kugira ngo itege imbere kuko ari ibintu by'abanyeri bahari
numva ntabumva neza sinzi ko Aloyse aza kunsubira
yego ngiye ndi ko ndamwumva ndabasubiriramo nta kibazo
yego me
kibazo nari sekari nshobora kumuha wadimutumire
yego ego reka imbere yuko yishura nda kimubwira avuze yuko ko mufasha abakenyezi gusa ngo ntabagabo nabo bafise amikoro make nabo mufasha nico kibazo yabajije turafise Esperance kuri telefone Esperance mwiriwe
ego mwiriwe
mwiriwe mwiriwe muri he mutwakuye muri he
so turi hano Kigali nyabugogo
yego mushikirize ikibazo canke icyumviro cyanyu
icyumviro nuko umuntu ari kubona kuri iki gihe urabona ntabwo byoroshye uragira gutyo ugakora waba urimo gukora ukabona umuntu araje ngo ni umukuru w'umudugudu akagufungira wenda niba wari ufite ibihumbi ijana uri kubidandaza dukeya kugira ngo ureko wagera kuri twishi ufite umwana wishyurira ishuri segonderi ugasanga baradutwaye ugasigara nyine ukongera ugasubira inyuma ukajya guca inshuro none turavuga tuti nka leta yatworohereza hanyuma ikareba ukuntu bari abantu b'abayobozi bo hasi yajya ibabwira bakorohereza abantu ari uwubaka mu mbaraga afite akubaka ari ucuruza mu mbaraga afite agacuruza kuko nubwo waba wanze kwishyura ikibanza cya leta cyangwa n'imisoro ariko noneho ntibaturye gutyo nk'uko bishakiye ngo nibyo ni wa mugani bavuga ngo agafi gatoya agatunga inini ntabwo rero tuzatera imbere na rimwe dutunze abantu kandi aribo bakagombye kutuyobora batwerekera uko tugomba gukora sibyo
murahejeje
ikibazo nari mfite ubwo rero ugasanga umuntu afite umwana nimba ufite babiri umwe aricaye undi ari kwiga n'umwe ufite umwana yicaye imyaka itatu yakagombye kuba arangije muri segonderi yagarukiye mu wa gatatu amaze gukora mbura amafaranga kuko ari umuhungu naramureke ndegumye ndishyurira mushiki we mbere nta mugabo mfite yarapfuye nta gasambu ngira nta n'akazi ngira ni ukuvuga ngo ni ukugenda nkamesera umuntu akarama bya bindi bibiri bya bibiri bizangaburira rero umwana icyo bibyishyure n'inzu urumva kuva mu ntambara y'icyenda na kane umuntu arimo abungabunga kera uwabajije akamutera utwatsi ubwo ni ukuvuga ngo kuri ubu ni umuntu wese ariho nyamwigendaho nubwo batubeshya ngo dushake imirimo ariko abayobozi bo hasi perezida ntabyabaze umuyobozi wo hejuru ntabyabaze ariko abantu bo hasi baradukabirije cyane
murakoze umutumire wacu ni uyu munywanyi atelefonye ari mu Rwanda i Kigali turabaza umutumire wacu ko abakenyezi mu Burundi bakunda guhura ibibazo nk'ivyo nk'uko umukenyezi tumwumvise avuga mu Rwanda. Reka tumuhakanya wishure le defense nuye Esperance.
Ni Jim Hajambo.
Ego, ego.
Ego, murakoze. Nagire ngiri umutumire sinzi ko ari we Terence.
Il défense.
Il défense. Yariko arabaza igituma tudafasha abantu b'abagabo kuko nabo nyine barakena. Umugambi wose uragira intumbero. Twebwe intumbero ya mbere kwihaye kwabaye guteza imbere umukenyezi kuko ntidushobora gukemura ibibazo byose biri mu gihugu. Nk'akarorero sinovuga ngo twebwe ngo umugambi wacu ngo ni uwo guteza imbere kugira amajyambere ku bantu bose. Twebwe twarihaye ihangiro duteza imbere umukenyezi kuko twiyumvira yuko uteje imbere umukenyezi urugo rwose rusha rutera imbere. Urugo ruteye imbere n'umugabo arashikigwa n'umwana arashikigwa n'igihugu kirashikigwa. Nibwo buhinga twiyumviriye gukoresha. Hari iyindi migambi yo gufasha abagabo. Twiyumviriye ubukene mu gihugu ukavuga uti muri iriya ntara abantu babo kurujya mutumba barakenya. Hariho ikintu bavuga mu Gifaransa ngo le plus pauvre c'est la femme du pauvre. Umukene wa mbere abaho ni umukenyezi w'umukene. Twebwe ni kuri niyo ntumbere twiyumvira je bituma twiyumvira abakenyezi. Hama abashingantare babo bagore turabafasha nabo nyene tukabagirira ibyigwa tukaba hari imigambi imwe imwe mito mito dukorana nabo ariko nabenshi usanga hari gihe batanabyitabirira. Urumva rero kwebwe intumbero yacu niyo kugira ngo abandi nibaza bazeza bafate igisata cyo bagisigaye. Amakuru uyu mufasini nawe yavuze ati hariho ingorane bahura nazo ku bayobozi bo hasi bo mu ntara bababayemwo. Birashika nibaze ko ari ibintu bishika mu bihugu byinshi no mu Burundi iyo ngorane irashika. Mugabo twebwe abakenyezi dukorana ntitubigisha kuziganya no kugurana na gusa, turabigisha n'ibintu bya leadership, ibintu by'ubuyobozi. Hariho n'ikintu twita la carte de score communautaire ngora gusigura mu Kirundi mugabo kuko tuyivuga uko nyene no mu banyagihugu. Ni ubuhinga twigisha abanyagihugu kugira ngo bige gukorana n'intwaro, bige gukorana n'izindi nzego zitanga ibintu mu ntara. Tuvuge nki abanyagihugu intwaro no kwa muganga. Abanyagihugu intwaro n'abantu batanga amazi bakaraba ingene bokorana. Abo bakenyezi rero tuba twarigishije baraheza bakamenya kuvugira abanyagihugu, bakamenya kuvuga ingorane zihari, bakamenya gushika imbere. Turabigisha n'ubuvugizi le plaidoyer kuko izo ngorane yavuze uyu mufasoni nini wacu ziriho. Amatwi ingene tuzikemura nimwe nuko ni kwigisha abanyagihugu ingene bufashanya n'abajeje intwaro ko governance yogenda neza ko ubuyobozi bwogenda neza nuko tubigenza nibaza kwica ari kibazo kiri henshi.
Mu majambo make tubumvirije umwenga mwashize ingufu mu ntara zo hagati mu gihugu aho mu gisagara cha Bujumbura ho nta bakenyezi bo bakeneye imfashanyo nkizo. Mu majambo make
ego cyane ico kibazo barakunda kukitubaza igituma tutari mu gisagara cha Bujumbura. Tuzoshikayo nababwiye yuko tugenda buke buke. Nk'ubu duheruka gushiramo Rumonge, kera Rumonge ntitwakorana. Aha mu gisagara cha Bujumbura hari imigambi twigeze kuhakorana n'ugwaruka
ucagagure turiko turasoze
Bujumbura. Twari mu migambi twigeze gukorana n'ugwaruka kandi waragenze neza. Hariho n'imigambi twigeze gukorana n'ugwaruka rwigeze kuba abagwanyi. Nabo nyine turabigisha ibintu by'imyuga naho nyine byaragenze neza mu iyo migambi yaraheze. Rero uwo mugambi w'abakenyezi wahereye ruguru kuko objectif intumbero yacu yari umugore w'umwirimizi. Birumvikana ngo umuntu ahere ruguru ariko uko tuzogenda turaronka uburyo tuzogenda turashika no mu zindi ntara kuko abantu benshi barabidusaba ariko tugenda dukurikiza program uko umuntu hasabye ikintu ntibica bikunda ariko turabifise mu migambi tuzoshikaho dusho aho ubujye buzo dukundira gushika tuzagenda twongera
mu uwo bakenera yo basangaye
twebwe dukorera ahantu dusibiro ni ngahe Bujumbura mu Kinindo kuri Avenue Mwezi Gisabo ni hampande yaho bita kiosque sangwe abantu benshi baca bahumva ahandi dusibiro ni Gitega Ngozi ni Muyinga aho turahafise amabiro ugiye ukabaza uti kuri Kere Burundi ni hehe boca bahakwereka ariho n'icapa ni muri izo ntara zine dufise ibiro
murakoze ikiganiro muri isanga cyo kuri uyu munsi wa gatanu aha niho tugisozereye tukaba dushimiye abaterereye bose twashimiye interano zanyu cyane cyane tugashimira n'umutumire Jose Ntabahungu yigoye akaza kwishura ku bibazo by'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika nuko rero ibiganiro byacu bica ku ijwi ry'Amerika birabandanya mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro muri mu buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Fatuma Karara Alimase yadufashije gutororokanya iki kiganiro